Ikete Pawulo yandikiye abikorosayi. Abikorosayi kigabane cya mbere. Pawulo, nagizwe intumwa ya Kristo Yesu n'uko Imana yabigombye, na Timoteyo umuvukanye. Turabandikiye bavukanye yo muri Kristo bera babizigirwa muri Korosayi. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data wa twese bibabemwe. Dushima Imana si Umwami wacu Yesu Kristo. Twama tubasengera budasiba. Kuko twumvise kwizera Kristo Yesu kwanyu n'urukundo amufitiye abera bose, kubw'ibyizigirwa mwabikiwe mu ijuru, ibyo mwumvise kera mu ijambo ry'ukuri k'ubutumwa bwiza bwabashyitse ko nk'uko buri mu isi yose bwami imbuto bugwira, kandi no muri mwebwe bugenza butyo, uhereye wa munsi mwumviye mukamenya ubuntu bw'Imana by'ukuri
nk'uko mwigishijwe n'uwo dukunda Epafura, umugurano mugenzi wacu, niwe mukozi wa Kristo wo kwizigirwa abagaburira ibya Kristo mu gishingo cacu, kandi niwe yatumenyesheje urukundo rwanyu muhabwa na mpwemu. Nico gituma natwe uhereye igihe twabyumviye tudahengeshanya kubasengera no kubasabira ngo mwuzuzwe kumenya ivyigomba n'ubwenge bwose no kumenya ivy'impwemu, kugira ngo mugende nk'uko bibereye abo umwami wacu, mumunezeza muri byose, mwama imbuto mu bikorwa byiza byose, mugwizwa no kumenya Imana, mushobozwa n'ubushobozi bwose nk'uko inkomezi z'ubwiza bwayo ziri, ngo mwihangane rwose, ntimurambirwe, mubigiranye umunezero. Mushime Data wa twese yabashoboje kuraganwa n'abera umugabane wo mu muco, yadukijije ububasha bw'umwiza, atwimurira mu bwami bw'umwana we wakunda. Muri uwo niho dufise ugucungurwa, niko guharirwa ibyaha byacu.
Niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura mu byaremwe byose, kuko muri wariho byose byaremewe, ivyo mu ijuru n'ivyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, uri intebe z'icubahiro, urubwami, uruhukuru, urububasha, byose byaremwe nawe bemerwa kuba ivyiwe. We yabayeho byose bitarabaho, kandi muri byose niho bifataniye. Niwe mutwe w'umubiri, niwe shengero, kandi niwe tanguriro, niwe mfura mu kuva mu bapfuye, kugira ngo abagaheta muri byose. Kuko Imana yahimbawe no kumubyagizamo ukuzura kwayo kose, yahimbawe kandi no kumuha kuzuza byose nayo, ari ivyo mu isi, ari ivyo mu ijuru, izanishije impura amaraso yo ku musaraba wiwe. Namwe bari baratandukanijwe n'Imana kera, mugahindurwa abansi bayo mu mitima yanyu n'ivyo mwakoze bibi, none ubu yarabujuje nayo, abuzurije mu mubiri wiwe w'umuntu kubw'urupfu yapfuye, ngo abashikane imbere yayo murabera mudafise agasembwa, mutagira ico mwogawa, asanga muhora mwizeye, mushinzwe neza mutanyiganyiga, mudatirimuka mu byizigiro biheshwa n'ubutumwa mwumvise bwavuzwe mu baremwe bose bo munsi y'ijuru, ubwo jewe Pawulo naciki umukozi wabwo. None nezererewe amagorwa yanjye yo kubwanyu, kandi vyasigaye ku marushwa ya Kristo, nanjye ndabishitsa mu mubiri wanjye, kubwo umubiri wiwe niwo shengero iryo naciki umukozi, nk'uko nawe n'Imana ubwiriza bwo kugaburira mwebwe, kugira ngo nkwize ijambo ry'Imana rishitse. Niryo banga ryari ryarahejejwe uhereye kera hose n'ibihe byose, ariko noneho ryahishuriwe abera bayo, abo Imana yakunze kumenyesha itunga ry'ubwiza bw'iri banga rivugwa mu banyamahanga, ibyo Kristo ari muri mwebwe, ibyizigiro byo kuzoronka ubwiza.
Natwe niwe twamamaza duhanura umuntu wese, twigishisha umuntu wese ubwenge bwose, ngo dushikirize Imana umuntu wese ahinguriwe muri Kristo.
Icyo nico kintamisha, ndabirwanira nk'uko ubushobozi bwiwe buri bunkoreramwo bishimitse. Abikorosayi ikigabane cya kabiri. Ndagomba ko umenye ukuntu ndabarwanira intambara mwe n'abira Odikiya n'abatarankubita ijisho bose uko bangana, kugira ngo imitima yabo ireme, kuko bamatanirijwe mu rukundo ngo bahabwe itunga ryose ryo gutahura atamazinda, babone kumenya ibanga ry'Imana niryo Kristo. Muri we niho itunga ryose ry'ubwenge n'ukumenya ryaheshejwe. Mvuze ibyo kugira ngo ntihagire ubahendagirisha akarimi gasosa, kuko naho ntari kumwe namwe ku mubiri, ndi kumwe namwe ku mutima, nezerewe kandi mbona gushira hamwe kwanyu kwiza no gushikama mu kwizera Kristo kwanyu.
Nuko nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, muba ariko mugendera muri we, mumushinzemo imizi, mumwubakwamwo, mushikamishijwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, murushiriza gushima.
Mwirinde ntihakagire uwubagira imbohe, abanyagishije ubwenge bw'abantu ari ibihendo by'ubusa bikurikira karonda k'imigenzo y'abantu, bikurikira ibya mbere byo mu isi, bidakurikira Kristo. Kuko muri wari waba ukuzura kose k'ubumana mu buryo bw'umubiri, kandi mwuzurizwa no kumubamwe, niwe mutwe bukuru bwose n'ububasha bwose. Kandi muri uyu mwahimbuye igikoba cy'ubugabo kutari ukw'intoke, kumwe mwiyambura kamiremere k'umubiri, niko guhimburwa ko muri Kristo. Kuko mwahambanywe nawe mwibatizwa, niho kandi mwazuranywe nawe kubwo kwizera ubushobozi bw'Imana yamuzuye mu bapfuye.
Kandi hamwe mwari mugipfuye mwishwe n'ibicumuro byanyu no kudahemburwa igikoba cy'ubugabo kw'imibiri yanyu yabagiranye bazima nawe, imaze kuduharira ibicumuro byacu byose, yahanaguye n'iketi twagiriza irimo amabwirizwa yaduhama, iyikura hagati yacu nayo iyibamba ku musaraba, kandi yambuye abakuru n'abafite ububasha ibateterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri ku bw'uwo musaraba.
Nuko ntihakagire uwubahinyura ku biribwa, mu vy'iminsi mikuru, mu vy'ukwezi kubonetse canke mu vy'isabato. Ivyo vyari igitutu c'ivyari birariye kuzoza, ariko umutima ubwawo n'uwa Kristo. Ntihakagire umuntu abagunga impera yanyu nk'uko yigombera ubwiwe, ayibagungishije kwicisha bugufi no gusenga abamarayika, aguma mu vyo yabonye gusa, ateye kwihimbariza ubusa n'ubwenge bwo kamere kiwe, kandi atifatanya na wa mutwe kuri mu mubiri wawo wose ufashijwe n'ingingo n'imitsi, ugateranywa neza nabyo, niho ronka gukura kwawo gutangwa n'Imana. Asangwa mwarapfanye na Kristo, mukareka ivya mbere by'isi. Niki gituma mwemera kuganzwa na ya mabwirizwa nk'abazokwama bari ku isi, ngo ntugafate ko, ntugatamire ko, ntugakore ko, kandi ibyo byose biba biheze iyo biriwe, mukumvira ibyagezwe n'abantu n'inyigisho zabo. Ayo mabwirizwa koko afise ishusho y'ubwenge, kuko abwiriza gusenga nk'uko abantu biraritse no kwicisha bugufi no kwibabaza umubiri, ariko ntagira ishikanwa ryo kubuza ukwifuza kw'akamiremere k'umuntu. Abikorosayi, ikigabane cya gatatu. None rero asangwa mwarazuranywe na Kristo, murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari avyagiye iburyo bw'Imana.
Mushire imitima ku byo mu ijuru, ntimuyishire ku biri mu isi, kuko mwapfuye kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe hamwe na Kristo mu Mana. Kristo ni we bugingo bwacu niyerekanwa, namwe muzoca mwerekanwa muri kumwe mu bwiza bwiwe.
Nuko mwice ingingo zanyu ziri mu isi, ubushakanyi, ibihumanya, ukwifuza k'umubiri, ukwifuza kubi kose, no kwifuza iby'abandi, niko gusenga ibigirwamana. Ivyo nivyo bizanira ishavu ry'Imana abantu b'intabariko, namwe mwabigenderamwo kera hamwe mwaba muri vyo. Ariko noneho mwiyambure n'ibi byose: ishavu, kujingitwa, urwanko rw'ubusa, gucokorana, kandi ntihakagire amajambo ateye ava mu kanwa kanyu. Ntimukabeshane, kuko mwiyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe, mukambara umuntu musha, ahindurwa musha ngo agire ubwenge, amere nk'ishusho y'iyamuremye. Aho ntihaba umugiriki canke umuyuda, uwahimbuye igikoba c'ubugabo canke utahimbuye igikoba c'ubugabo, uwuvuga indimi zidatahurika canke umunyarufuri, umugurano canke uwidegembya, ariko Kristo ni vyose kandi ari muri bose.
Nuko rero nk'uko bibereye abatoranijwe n'Imana bera bakundwa nayo, mwambara umutima w'ikigongwe, ineza, ukwicisha bugufi, ugutekereza no kwihangana, mwihanganirana, muharirana iyo umuntu agize icyo apfa n'ubundi, nk'uko Umwami wacu yabahariye, namwe muba ariko muharirana. Ikigeretse kuri ibyo byose mwambara urukundo, nirwo mugatuzana gutungana. Kandi amahoro ya Kristo aganze mu mitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe, kandi muba bama bakenguruka. Ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, riri mu bwenge bwose. Mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibyampwemu, muririmbire Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Kandi ibyo muzokora byose, mu majambo no mu bikorwa, muhore mubikora byose mu izina ry'Umwami Yesu, mushima Imana Data wa twese kubw'uwo.
Bagore, mugamburukira abagabo banyu nk'uko bibereye abari mu Mwami wacu. Bagabo, mukunda abagore banyu, ntimubabere umururazi. Bana, mwumvire abavyeyi banyu muri vyose, kuko ivyo ari vyo bishimwa mu Mwami wacu. Base, ntimukaratse abana banyu, ngo ntibacike kivuto. Bagurana, mwumvire bashobuje aho kumubiri muri byose, atari yo bahagarikiye gusa, nk'abanezereza abantu, ariko mubakorere mushize ubwira mu mitima yanyu, mwubahashobuje mukuru. Ibyo mukora byose, mubikore bivuye mu mutima. Nk'abakorera shobuje mukuru, ntimube nk'abakorera abantu, muzi yuko muzahabwa impera na shobuje mukuru. Niyo wa mugabane. Shobuje uwo Kristo niwe mukorera, kuko ugabitanye azo kwihorwa nk'uko yagabitanije, kandi nta kurobanura ku butoni. Abikorosayi, ikigabane cya kane. Bashebuje, namwe nimugirire abakozi banyu bigororotse n'ibibereye, kuko muzi yuko namwe mufite shobuja mu ijuru. Mukovye mu gusenga, mukuwe mu maso, mushima, kandi natwe nyine mudusengere, kugira ngo Imana itwugururire urugi rwo kuvuga ijambo ryayo, tuvuge ibanga rya Kristo iryo mbohewe, kugira ngo ndariserure nk'uko nkwiye kuvuga. Mugendane ubwenge kubo hanze, mugura uburyo mubugwiza, imvugo zanyu zamane ubuntu bw'Imana zirunzwe umunyu, kugira ngo mumenye ingene mukwiye kwishura umuntu wese. Tukike umuvukanyi dukunda, umukozi w'umwizigirwa, dukorana mu mwami wacu, azobiganira ibyanjye byose. Wowe ndabatumye kuko bw'ibyo nyene ngo mumenye ibyacu, kandi ngo aremeshe imitima yanyu. Ndamutumanye na Onesimo umuvukanyi w'umwizigirwa, uwo dukunda yavuye iwanyu, bazobiganira ibyino byose. Arisita ariko uwo dusangiye umunyororo arabatasha, na Mariko mwene se wabo wa Barunaba arabatasha, umwe mwabwirizwa ibyiwe. Niyaramuka aje iwanyu muzomwakira, na Yesu ari we Yusito arabatasha. Abo bonyine bo mubahimbwiye ko wacu umugabo nibo bakorana nanjye ku bwami bw'Imana, kandi bamaze umubabaro. Epafura w'iwanyu, umushumba wa Kristo Yesu, arabatasha. Yamabarwanira mu gusenga kwiwe kugira ngo mushikame mutunganye rwose, mumenya neza mudakekeranye iby'Imana igomba byose. Ndamushingira intaye yuko abagirira umwete mwinshi, mwebwe n'abira Odikiye n'abihiye Raporo.
Luka, umuganga akundwa, na Demo barabatasha.
Mu ntarizo bavukanye bira Odikiya na Numfa, n'ishingiro ryo mu nzu yiwe, kandi Kiceti nimwaheza kugisomerwa. Muzokwitwaririke ko gisomerwa ishingiro ry'ira Odikiya, kandi namwe muzosoma ikizovira Odikiya nyene, kandi muzobarire Arukipo muti, uraba igikorwa cy'ubusuku wahawe mu mwami wacu ucuzuze. Uku niko gutasha kwanje Pahulo, kwanditswe n'ukwanje kuboko. Mwibuke iminyororo yanjye, ubuntu bubane namwe.